Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Dasigar.
Ndabahe mwiriwe mwebwe mwese muteza amatwi Radio Nzamba hagati kakawe kaze murano makuru yo kuri igenekezo rya 20 gitugutu umwaka w'ihumbi 2021 mudukundire turahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Abantu bafisa babo bapungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi mu Rumonge bariyamiriza uko bafatwa. Ikibanza cyagenewe abantu 30 birashika hagapfungirwa abantu bashika ijana bakabura isaganirizo. Kubona naho abantu 10 bonyene aribo bemerewe kuzunamira abana b'abatutsi baturiwe babona mu kibimba ngo bisa n'uko leta iri kwirarondera uko uwo mugigwa uhagarara burundu bisigurwa na Karoli Mukasi ahasaba leta y'Ibujumbura kuva abantura n'ibyitwazo bidafashe. Na wenyene muramukurikira muri aya makuru mujanye n'indero naho mu gutorere nyishu ikibazo cibura ry'abarimu mu mashure imbere y'abashinga amateka. Umushikiranganzi wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yamenyesheje ko umuti ari uko akazi kazohora gatangirwa mu makomine. Kaze mwese mwidonido mukanya.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwa mutsarongera kwifuriza ikaze ano makuru tuyahere kuri no nkuru y'ubukozi bw'ikibi iciye ku masonga. Ikiziga cy'umugabo cyatowe mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu kimanitse ku giti cy'umwembe ahahurira amabarabara ya Mubarazi na Siguvyaye ni muri quartier Mutanga Sud iri muri commune Mukaza mu gisagara cya Bujumbura. Icyo kiziga cyabonywe ubwa mbere n'abana bari bagiye ku ishure. Uwo muntu ngo yoba yiciwe ahandi mu nyuma aza kumanikwa muri icyo kibanza nk'uko byemezwa n'ababa muri iyo micungararo. Abantu babiri ngo boba baza bahagaritswe ku mvo z'amatohoza kuri urwo rupfu. Mu makuru y'ubutungane naho bamwe mu miryango ifise abapfungwa mu gashoka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Rumonge baratuye umutima uhagaze n'ubwinshi bw'abapfungwa bari muri ako gasho. Bavuga ko batagira isaganirizo aho abapfungwa barenga ijana muri ako gasho mu gihe hagenewe gupfungirwa batarenga 30 bakaba babisikanya kugira bashobore kuryama. Ni inkuru tubaza Diane Nkurunziza.
Mu gipolisi mu ntara ya Rumonge baremeza no makuru kugera mu mpera z'indwiheze hari abafungwa baba bijana muri abo harimo abakenyezi 11 hamwe n'abana 3 batarakwiza imyaka yo gufungwa. Hari bamwe bafunzwe n'igendereza abandi bakaba bafunzwe n'ubutungane. Imiryango yabo bafunzwe ikavuga ko kimwe mu bituma abafungwa batagabanuka muri ako gasho ari uko abafunzwe bateba kumvirizwa abashirwa imbere ngo nababanza gufumbatisha inyamira mavi
kugira ngo ronko kuntu nja kumvirizwa utereza kugira iki kintu uharimo wateje bitagenze gutyo ntibakorohereze na twebwe iwacu kugira ngo ushobore kumuronka byihuse utegereza kugira akantu ufumbatishije abapolisi.
Ako gasho ngo nta mazi arimwo. Iyo imiryango yabo ikavuga ko ubwo bwinshi bugiye kwisukurike bishobora gutera indwara zitari nke.
Tubona biteye ubwoba baratubwira yuko atamazi yo kunywa meza hari biramanibwira yuko atamazi yo koga hari imico mwembe rero nk'umuntu ashobora kumara indwi atoze atarose amazi meza yo koga cyangwa amazi meza yo kunywa murumva yuko biteye ubwoba. Uko biri kose umuntu naho yaba yakoze icyaha
kubera ubwo bwinshi bw'abapfungwa mu gashoka komisariya y'igipolisi mu Rumonge iyo hageze kuryama ngo barakuranwa nk'uko abaziganira imiryango yabo iyije kubaraba. Uruganda rwa Radio Inzamba rwahamagaye ku murongo wa telefone Melchior Hakizimana arongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge ariko ruramukena.
Mwishyirahamwe Rukristo Igwanyoterwa ryakirimwe muntu mu Burundi akate babona ko iryo gwirirana ry'abanyororo riva hanini ku biturire bihabwa inyamira mabi mu gupfunga abantu binyuranije n'amategeko. Jean-Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata cy'amategeko muri iryo shyirahamwe asigura ko na leta y'u Burundi itagishobora kugaburira abanyororo bapfunzwe kubera ubwinshi bwabo. Atera kamo umushikiranganji w'ubutungane gufata inkingo ziboneka kugira ngo bagabanye ubwinshi bw'abanyororo.
mu bisanzwe nkuko amateka bivuga Nyamirambi ntishobora gufunga umuntu iminsi irenze indwi kambere kugira irenge abanza gusaba uruhusha umushikiriza manza uwo nawe nyine ntashobora kurenza iminsi 14 ariko ugasanga abantu barashobora kwakwije n'ukwezi kurenga bagifungiwe muri ubwo busho kandi amateka ariko araho nyango umushikiriza manza afise akazi ko guraba ko amateka ariko arakurikizwa mu bantu baba bapfunzwe mu karere ubwo busho buba burimwe mu gihe ara karere ajejwe mu gihe asanze ko ari abantu bariko bararenza ibihe cyanke bapfunzwe ku bintu bidafadika akabarekura abona nabo ko bakwiye kubananya bapfungwa bakabakorera amadosiye yabo akabandanya bakaja mu mabohero bagashigizwa basentare uno munsi turiko turavuga ibi na leta y'u Burundi ntigishobora no kugaburira abanyoro bari mu mabohero kubera ubwishi bwabo indwi zibiri zirashobora guhera atabifungurwa batanze mu mabohero kandi muzi uko muri ibihe bya covid batanemerewe no kubabonana nababo mbere niyo babagemuriye kubera ko batabanana batamenya nuko haraco babazaniye batamenya ko izo mfungurwa zashikiriye abo bazizaniye edusabye rero ubushikiranganzi bw'ubutungane ko bwofata inkingo ziboneka kugira ngo bagabanye ubwishi bw'abanyororo bwibonekeza haba mu busho haba no mu mabohero cyane cyane kabuza abantu zinyamirama bizifunga abantu babafungira ubusa ikambere n'abashikiriza manza ako bafata izindi ngingo n'ukundi bokora amadosiye atari kugumana abantu mu mabohero canke mu busho kandi babona yuko atanyubakwa zikwiye zo kwakira abo bantu igihugu gifise
inzamba muriko mukurikira amakuru kuri radio inzamba agateka kawe mukanya tubamandaniza mujanye n'indero uguhakazi abarimu bigiriwe ku rwego rwa komine niyo nzira irashe yonyene kugira hatogwe inyishu ku ngorane y'ibura ry'abarimu no kubakwiragiza aho batari ibyo byashikirijwe n'umushikiranganzi wa mbere Arenyo Mebunyoni igihe yaramutse ashikiriza icegeranyo kibyaranguwe na leta mu mezi atandatu abashinga amateka kandi bakaba bashatse kumenya ico leta iri kwirakora kugira ikibazo cy'intebe mu mashure gitoregwe inyishu ido nido na Beni Axel Akana.
Umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka yemeza ko ibikorwa ubushikiranganji butandukanye muri leta arongoye ibyo byemeje kurangura bwabishyizeho ku rugero rushimishije mu kiringo cy'amezi atandatu aheze abashinga amateka bakaba babajije ibibazo bitandukanye bijanye n'ubuzima bw'igihugu aha twovuga nko mu ndero uyu numushinga amateka Idefonse hajyanye nimba yabajije ku ngorane y'intebe mu mashure iguma yibonekeza kandi leta yategekanije miliyaridi zirenga indwi y'intebe
ariko rero muri iyi raporo ya deuxième semestre ntitubona neza intebe ibihumbi 1970 zari zisigaye nyene zatanzwe tubona ahubwo yuko basanuye intebe ibihumbi ijana ariko rero iyo tugiye kuri tele turabona yuko icyo kintu cy'intebe kigoye rwose
umushikiranganji wa mbere ntahakana ko hari ingorane y'intebe Alain Guillaume Bunyoni
biragaragara yuko hakoreshejwe intebe nkeyi amajana atatu none 2019 amajana indwi yabenze gute ntibahavuye bagikoresha intebe bahisemwe mu bushikiranganyi bubijejwe gusanura izihari kugira ngo hasanurwe nyinshi nayo mpamvu ubu nicyo gikorwa cyabananje gushikira muri iki gice intebe 3000 zigaheza zigasanurwa
ikindi kibazo kirajishinga abashinga amateka ni kijanye n'abarimu bakena barondera ako kazi nyamara ntibakaronke Mushikiranganji wa mbere yishuye ko leta yafashe intumbero yuko ibiro by'indero muri komine ari byo byohabwa uburenganzira bwo kurondera abarimu gutyo n'ibyo kubakwiragiza aho batari bikoroha Alain Guillaume Bunyoni
kugira ngo kibazo cyo kurondera abarimu gikoregwe hasi ari naho dushobora gusanga byo koroha kugira ngo ahubwo abegereye aho baronka akazi hakiri kare na ya ngorane y'amamitasiyo yari yaragoranye bya rodiploma bitorega umuti inzira rero yuko abarimu baronderegwa mu makomine bigakorerwa mu makomine niyo nzira irashe ni nayo nzira yipfujwe n'abatari bake ni nayo nzira yotuma ahubwo ibibazo bimwe bimwe bitorega umuti rero ngaha ntidushobora gusubira inyuma muri leta ngo tukigarukane hejuru.
Umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yamenyesheje ko uburyo bwo guha amakomine ububasha bwo kwironderera abarimu aribwo buzotuma ibiturire na kamwana wa mama bivaho mu bijanye no gutanga akazi mu gisata c'indero.
Arakoze Beni Asirakana. Tuve makuru y'indero dutandukire amakuru y'amagara y'abantu. Nta yindi nzira ihari yo kugwanya ikiza cha COVID-19 atari kwicandagisha bishikirizwa na muganga Yohani Minani yahoze ari umushikiranganji w'amagara y'abantu abishikirije inyuma yaho umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni avuze ku rucancu rwa COVID-19 atakamaro rufise. Uyo muganga ahamagarira abategetsi bo Burundi batandukanye guhimiriza ahubwo abanyagihugu kugira ngo bitabire ku bwinshi urwo rucanco. Kurikira muganga Yohani Minani.
Muri iyo ngwano y'urwanco ciza urucanco nico gikuru kurusha izindi zose, kuko urucanco rurakingira kuko ico ciza mu kugabanura n'ufashwe ubukomezi bwacu n'ubwicanyi. Ubushakashatsi bwarakozwe kandi byarabonetse cyane. Nayo ubundi ibihugu rutura biba bimwe biragwanira incanjo. Na rero tuvuga tuti kumbe umushikanganji ntibamubwiye neza icyo ari cyo. Si cyiza cyo gufata minenegwe kuko ni mponyaruganda kuko nabivuze. Ni cyiza cyo guhagurukira tukakigwanya. Uburundi bose, umurundi wese ahari akakigwanya. Leta igahaguruka. Inama shikanganji ngakura cyane cyane ibanje kuraba shushizaho zigeze aho bageze mu cyo kigwanya. Nta kundi twokora atari gukurikiza nk'ibyo abandi bakoze mu bindi bihugu kugira ngo gihere atari guhamagarira abanyagihugu bose bageze gucanjwa babacanje babakingire. Leta ni ko iri kushoboye kose isaba amakungu, isaba inshuti zose dufise. Isabe ishirahamwe rya OMS ibafashe, ifashe Burundi, ifashe ibihugu bigenzi biduhe incanjo zikwiye gucanja Abarundi bose babikeneye.
Tubananye nano makuru twabateguriye isango ryo kunamira abanyeshuri b'abatutsi biciwe kwibubu mu Kibimba ngo bisa n'uko leta iriko irondera kwisivya ubutagisubira. Ibyo biri mu mwihwezo wa Karoli Mukasi aho zarongo umugambwe w'abadasigana ipona abisigura nyuma yaho ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu busavye ishyirahamwe ase Jenoside Cirimoso kutarenza abantu 10 mu mugigwa witezwe aho bukera kwigenekezo nyama 2001 gitubutu kumvo yo kwirinda ikiza cha COVID-19. Karoli Mukasi asigura ko icari cyitwazo cha leta. Kurikira Karoli Mukasi.
Ubwa mbere ivyereke vya COVID vy'umuntu yabarabiritse abishize ku ruhande kuko twarabonye ko leta tatubitwaye neza kuvuga ko leta y'u Burundi n'ukuri iri muri leta zo ku isi ziriko ziritwararika ku vyerekeye ikiza cya COVID n'ugwitwazo muri wa kumwa kohezeho ho bari bavuze bari bababujije barababujije n'uko nyene niko bivugwa mugabo nta kundi niko iyo leta imeze. Hariho rero ijambo bakoresheje ngo kwibuka ngo la mémoire de votre ushobora kuba uri leta ngo ubwire abantu ngo bibuka la mémoire de votre nk'uko umenga abo bantu mwebwe ntimwari mubajejwe sabanye n'abarundi bapfuye n'abarundi bategerezwa kwibukwa leta y'u Burundi kaje imbere. Si ibintu byari gubikwe kuyigwa na ONG na ina association ina organisation yonyine. Ni leta yari kwiye kuja imbere y'abantu y'abarundi kanabibutsa yuko ibyo bintu bidashobora gusubira kuvugwa mu Burundi. Aha rero nje ntandukira icyumviro kindi ubwo rubanza basa n'abarusibije batarusibije bavuga ati nous sommes dans un processus de réconciliation basa n'abavuga bati kubera turi muri iyo processus de réconciliation byo bavyiza mutagiye processus de réconciliation n'ukuvuga iki réconciliation ku bwanze yoba iyo leta yogiye nyine ikavuga ati ngaha harabereye ishano ababigize bategereza gukurikiranwa ntibizosubire kuba mu Burundi. Iyo niyo reconciliation abarundi biteguriye izoba mugabo ntizogirwa na CNDD muti kubereka imikubera bajya abantu bishwe na CNDD yari fraude bicyo gihe baraba administratif ba fraude bo niyo bahindutsemo CNDD niyo batwara ubu ntawimena igihute. Rero iyo bavuze processus de reconciliation ntihakugiye bavuga processus de paix ni la paix de criminel ni la reconciliation avec les criminels. Ntimuze muributsa abarundi ko bajya abantu bapfuye ejo bazu makuzaza kugira ko bagira abantu bapfuye no 72 bawugira bati nimureke kwibutsa abantu kuri ibi bintu byabaye cyane cyane ko ari twe twabikoze kugira ngo twigumire muri impunite mwadukomoreye yarusha n'ahandi
tubutse ko kuri no wa kane ariho hari hitezwe kunamira kucibutso cyo kwibubu abo bana bishwe baturiwe bahogwa iganda gugwa ry'incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye hari kwigenekezo rya 2021 gitugutu mu mwaka w'1993
Inzamba
amakuru kurere inzamba arabandanya ishyirahamwe AIRD rifasha mu kwakira abahungutse no kubashikana mu makomine bavukamo bisa n'ibyiziziwe n'imbonera kureza umugambwe SNDFDD ibikorwa by'iryo shyirahamwe bitegekwa mu mugambwe kugeza ku banyeza mu bakora akazi ko gucungera umutekano baje gusubirira abo mu ishyirahamwe PSG bari basanzwe barangura icyo gikorwa ibiriko bituma bamwe mu bari kubarahunguka bagira amakenga kuko benshi bari bahunza mabi akogwa n'izo mbonera kureza umugambwe uri ku butegetsi inkuru twateguriwe na Blaise Nijimbere.
Iryo shyirahamwe ryigenga African Initiative for Relief and Development ARRD rikorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ku isi HCR mu Burundi. Iryo shyirahamwe rikorera ku mategeko atangirwa mu mugambwe uri ku butegetsi SNDFDD. Ibyo bibonekera cyane cyane mu gutanga akazi aho abakorera muri iryo shyirahamwe abarenga 80% ari abo muri SNDFDD kandi benshi bo mu bwoko bumwe.
Ishyirahamwe ARRD ishyirahamwe mpuzamakungu ryigenga imwe mu mashyirahamwe afashwe mu mugongo n'ishyirahamwe rya ONU rijejwe impunzi HCR rikaba ryatangiye gukorera mu Burundi muri uwo mwaka w'2021 mu kwezi kwa gatanu rikaba rijejwe ibigo abahungutse bashikiramo Centre de Transit. Ibyo bigo nabyo bikaba biri mu Muyinga, Makamba no mu Ruyigi. Naho twavuze ko ari ishyirahamwe ryigenga ako ryigenga kuko ritwarirwa mu mugambwe SNDFDD. Abakozi barikoramo ibice birenga 80% bigizwe n'abanyamugambwe cyane cyane imbonerakure kandi bo mu bwoko bumwe bw'abahutu.
Iruhande y'uko gutanga akazi hiyongera ko ikibazo cya kabiri kijanye n'abakora akazi k'abanyezamu kakora gakogwa n'abari mu ishyirahamwe PSG. Uyu munsi bakuweho hakazana imbonera kure gusa ibiheza bigatuma abahunguka bashikira mu bigo bicungerewe n'izo mbonera kure badaheza ngo batekane na cyane cyane ko bamwe mu guhunga bahunga mabi akogwa n'izo mbonera kure ziguma zihabwa imigi aho gukurikiranwa kuri ayo mabi yose zagirizwa
muri ibyo bigo infata kibanza abahungutse bashikiramo kare byahora bicungerewe na bamwe bita abapenje ariko iryo shyirahamwe ikaba riheruka kubakura ikabasubiriza imbonerakure nka Atel Dofe yigeze iba haza ite imbonerakure ivuye mu mugambwe SNDFDD ikaba biteye amakenga umutekano w'abahungutse bashikira muri ibyo bigo bicungerewe n'imbonerakure aribo izo mpunzi zari zahunze.
Radio Inzamba gato ya kawe twagerageje kurondera kuri telefone Louis Mutimba ajejwe igisata c'abakozi muri iryo shyirahamwe ariko tumaze kumwidondora yaciye atumenyesha ko twihenze nimero z'uwo turondera.
Arakoze na Blaise Nijimbere. Mu gusozera aya makuru mu bijanye n'ubworozi, ubukene bw'ubwatsi bagaburira ibitungwa bwatanguye kwibonekeza mu ntara ya Ngozi. Bamwe mu borozi b'ibyo bitungwa baramaze gushamirana bavuga ati bakadoma urutoki kuri musitanteri wa komine Ngozi kutubahiriza amategeko yashinzwe na leta. Izo nizo na Haule Nkingurutse.
Nk'uko amakuru dukura muri iyo ntara abyemeza, aho imishamirano imaze kwibonekeza cyane ni ku mutumba wa Nyanza muri komine n'intara ya Ngozi. Amakuru ava kuri uwo mutumba avuga ko bamwe mu borozi bamaze kubura ubwatsi bagaburira ibitungwa byabo, bakabahitamwo kuza baratuma abakozi babo kwahira mu matongo y'abandi. Bashitse mu itongo ry'uwitwa Karoli Mbonankira ntibyoroshe na gatoya. Abakozi biwe barashamiranye nabo bari baje kwahira muri iryo tongo bitwaza ko ibyatsi bihari ari bigaburirwa inka zitungiwe kuri uwo mutumba nyene. Abo bahira bari bitwaje imipanga n'inkero zo kwahira ubwatsi. Ku munsi wa gatandatu abashika batatu muri abo bari bashamiranye baje kwahira barahagaritswe n'igipolisi. Babiri barekuwe kuri uyu wa mbere bari bafungiwe mwigendereza mu ntara ya Ngozi na uwundi umwe yafungiwe ku kirindiro c'igipolisi ca Mugomera nkuko amakuru ava kuri uwo mutumba abivuga. Munyuma uwo yari mu gipolisi yararekuwe ku itegeko rya Mustanteri wa komine Ngozi. Bamwe muri bene amatongo bagiza Mustanteri ko ahengamye kuko yemeza ko ibyatsi byahigwa ari byatsi kama kandi atategeko rihari ribuza kuvyahira.
Ikibazo cy'ubwatsi bwo kugaburira ibitungwa ni ikibazo kitoroshye, na cyane cyane ngaha ku mutumba wa Nyanza. Tuba rero bimaze gucikura nk'urudubi, niko twabivugaho ko haramaze kuba imishamirano idasanzwe, ariko kandi twebwe turanegura cyane imyifatire ya Mustanteri. Mustanteri arahengama cyane kuko hari haba agomba kurenganya ugatanga, naho kubatunganiriza ntagombye kubatunganiriza neza uko yategereza kubikora. Nk'akarorero nk'uwo yitwa Karori arafise ahantu hanini cyane leta yamuhaye, Mustanteri se yanahamuhaye mugabo ariko agomba kumurenganya ashuhuriramo abantu muri iryo tongo ryiwe kugira ngo bikunde bamwe ibyatsi bagire gute.
Bamwe muri abo borozi basaba leta ko yohagarika iyo ngingo kuko ngo itaboroheye.
Birateye ubwoba ingingo leta yafashe, ntitubona neza neza iyo bizoherera, ntitubona neza kuko biragoye, biragoye gutahura kuko naho uri mu bwatsi bungana gute kogera igihe bwahera. Rero ntitubona ukuntu tuzobigenza n'ukuri. Leta yari ikwiye kuraba igikenewe ahandi hoho nk'uko byabaye ubuheruka, abo ntabashamiranye bashobora no kuzokomerekanya cyangwa bakicana igihe kimwe kandi bivuye kuri uku kubyatsi gusa.
Radio Inzamba tukaba twagerageje kurondera kuri telefone Mustanteri wa komine Ngozi Bucumi Joseph Martin adomwa ko urutoke n'abo borozi, ariko turamukena mukamenya ko itegeko ryo kudaturutsa ibitungwa ryatanguye gushyirwa mu ngiro mu ntango ry'uku kwezi kwa cumi, aho abatari bake aba mu borozi canke mu bize amategeko baritoye utunenge bakemeza ko hari ibitari bike leta yategereza gukora imbere y'uko iryo tegeko rija mu ngiro.
Arakoze na Raoule nkengurutse ni no kuri inkuru ijanye n'ubworozi. Duce dusozera ko ano makuru twari twabateguriye, mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye, bakoze n'abagenzanje bakoze ibishoko byose bamfashije kwegeranya aya makuru. Mwari kumwe na Parfum Dasigana, mugira amahoro iwanyu no mu banyu.